1위 미스 위드 아메리카. 이수대 아메리카 리바스키즈비가 너드다르 마키노니노 마키나르관디 워싱턴 DC 미나슈팅 에스모도 테자마트위 모라카카냐 무리쿠메 난제 피데니 용가보
난제 팀시미엔 도와소주칸 바하예 이카자 무리 아마코르
ishyirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada ririyamiriza ibikorwa byo kuzura isigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze imaze iminsi bikorwa n'umugwi Severe Emmanuel Mpunziza twari iryo shyirahamwe avuga ko uwo mugwi ufite intumbero za politiki
Severe hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2020 yatangwe bifasha ibikorwa byo kwitoza bya CNDD kubera umwe wese yigarahira uwamugabiye
Yamara Pierre Cave ndayicariye arongo uyu mugwi Severe siko we abibona
mu mezi ari imbere Severe zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura baremerewe ukuri kufasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga
Urubanza rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama nkenguzamateka urangira uno munsi kwa gatatu.
Indege ya Qatar Airways irifuza kugura imigabane muri Rwanda ya mu rwego rwo kwagura ingendo ikorera mu bindi bihugu ni nyuma yuko hari ikirere yabujijwe kunyuza mu indege zayo.
Perezida w'igihugu cya Malawi azokunguruza ku ngingo yafashwe na sentare ku munsi wa mbere ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri icyo gihugu.
Muri Afghanistan abanyamakuru barinubira ko leta itaborohereza kubona amakuru.
Aya makuru rero hamwe n'andi tubafitiye tuyaragaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya urubanza rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu nama nkenguzamateka ku birego byashyikirijwe n'inama nshingamateka by'uko yakoresheje nabi amabanga yiwe ku nyungu ziwe za politike bwite no kuba yabereye intamba mu mirimo y'inama nshingamateka rurarangira uno munsi kwa gatatu yitezwe ko ibirego yagirizwa bihanagurwa n'inama nkenguzamateka yitezwe ko abagize inama nkenguzamateka bakorana masaha y'inyuma y'umutaga kugira abafate ingingo nyuma y'urubanza rwari rumaze indwi zibiri kugira Perezida Trump avanwe ku butegetsi bibiri bya gatatu by'abagize inama nkenguzamateka ijana bategerezwa guhitamwo kumwegeka ko ibirego yagirizwa yamara umugambwe w'abarepublika ufise ibibanza 53 ku bibanza 47 by'umugambwe w'abademokrate mu nama nkenguzamateka akaba atamu republika n'umwe arerekana ko azokwegeka ivyaha kuri Perezida Trump ku ruhande rw'abademokrate nta n'umwe aravuga ko azokwitandukanya na bagenzi we mu guhitamwo kwambika izera Perezida Trump.
Inkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ivuga ko abayobozi ba Qatar Airways batangije ibiganiro na Leta y'u Rwanda bigamije kugura imigabane igera kuri 49% ya Rwandair. Abayobozi ba Qatar Airways basanga ubufatanye n'ikompanyi imaze iminsi ikora ingendo zitandukanye ku mugabane wa Afurika bizafasha kwagura ingendo basanzwe bakorera kuri uwo mugabane ubonekamo umuvuduko udasanzwe mu iterambere ryo gutwara abantu mu kirere. Bizayifasha kandi no kudakumirwa n'amategeko akomeye ashyirwaho na bimwe mu bihugu by'Abarabu byashyiriyeho akato iki gihugu avuga n'itangazamakuru i Doha muri Qatar. Umuyobozi wa Qatar Airways Akbal Albeka yavuze ko bizeye ko aya masezerano azagirwaho mu gihe kitari kirekire. Qatar Airways isanzwe ifite imigabane mu yandi makompanyi y'indege nka British Airways, China Southern, Cathay Pacific na LATAM. Yaguze kandi imigabane mu yandi makompanyi y'indege nyuma yuko yari maze gukumirwa guca mu kirere cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Arabia Saudite mu gihe ibiganiro byaba bimaze kujya mu ngiro byatuma Rwanda yishobora gutwara abagenzi bava muri Afurika igaca mu kirere cya Qatar itabasha kunyuramo nta yandi mananiza. Qatar kandi yanaguze imigabane igera kuri 63% ku kibuga gishya kizubakwa mu Rwanda.
mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye muri aka kanya. Perezida w'igihugu ca Malawi Pierre Mutharika yategetse abashingwamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere yuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka uheze bifutwa agatunganywa ayandi matora. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Mutharika Mugeme Kalilani uno munsi ku wa gatatu. Ingingo sentare yafashe ku munsi wa mbere ibaye ya kabiri gusa mu karere ka Afrika yo gufata ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma yo kwingingo nk'iyo ifashwe mu gihugu cya Kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Amatora mashasha ategerezwa kuba mu minsi ijana na mirongo itanu. Sentare muri Malawi yafashe ingingo yo gufata ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze mu kuvuga ko hari ibitari bike bitagenze neza muri aya matora. Umuvugizi wa Perezida Mutharika Mugeme Kalilani yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko bemera ko ingingo ya sentare iciye kubiri n'ubutungane, demokarasi hamwe n'ivyifuzo vy'abanyagihugu. Vyerekeye igihe abunganira Perezida Mutharika bazoshikiriza icese inzandiko zo kwunguruza ntibitomoye muri iki gihe. Umuvugizi wiwe Mugeme Kalilani avuga ko Perezida Mutharika yafashe ingingo yo kwunguruza ku ngingo ya sentare inyuma y'uko umugwi w'abamwunganira bamuciriye ku mayange ku vyerekeye iyo ngingo.
Muri Afghanistan, ibinyamakuru bikorera imbere mu gihugu bigera ku 12 byasohoye ibaruwa ifunguye byandikiye abategetsi muri leta bibanenga ko batabaha uburenganzira busesuye bwo gutara amakuru. Babitangaje ubwo bari bahuriye ahantu hazubakwa urwibutso rw'abagenzi babo bishwe bazira umwuga wabo. Muri iyo baruwa abanyamakuru bavuga ko mu myaka myinshi ishize igihugu cya Afghanistan cyakomeje kugenda biguru intege mu korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo no gutara amakuru. Nubwo ariko bivugwa ko Afghanistan ari igihugu bigoye gukoramo umwuga w'itangazamakuru, ngo iracyari ku isonga mu bihugu biza imbere mu gutanga ubwisanzure muri ako karere iherereyemo. Abanyamakuru barasaba leta, amahanga hamwe n'amashyirahamwe afite mu nshingano zabo kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru kugira icyo bakora mu maguru mashya mu rwego rwo kuborohereza kugera ku masoko y'amakuru. Ku rubuga rwa Twitter, Sadiq, umuvugizi muri biro by'umukuru w'igihugu, yavuze ko leta ifite ubushake bwo kubungabunga ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi ko biteguye gukorana n'inzego zibishinzwe gukemura icyo kibazo. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika i Kabul, umuvugizi wungirije muri presidence Dawa Khan Menapal yasabye ibisobanuro kubivugwa ko leta idatanga uburyo bwo gushaka amakuru. Yagize ati bigomba gusobanuka neza kuko abanyamakuru bavuga ngo mu myanya myinshi ishize ntibyumvikana, hagomba kumenyekana rero igihe naho byabereye.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi tatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Tubibutse nuko twagarutse ku murongo wa FM kuri radio inshuti ya bose mu Rwanda.
Nyuma y'amakuru avugwa hirya hino ku isi kandi tunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye guhera mu Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaza ko rwatangiye iperereza ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Uwizeyimana Evode. Urwego ruvuga ko uyu muyobozi akekwaho guhutaza Madame Mukamana Olive wari umusabye kunyura mu cyuma gisaka binjira mu nyubako ya Grand Pension Plaza mu mujyi wa Kigali, aho kubikora akamusunika kitura hasi. Umuvugizi w'uru rwego yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko uyu muyobozi akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho na mugenzi wacu Asumuta Kaboye.
Kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO akikubita hasi. Ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye Minisitiri Uwizeyimana Evode kunyura mu cyumba gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya Pension Plaza iri mu mujyi wa Kigali, ariko Minisitiri ntabikora ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi. nyuma y'umunsi umwe inkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga urwego rw'ubugenzacyaha ribu utangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha. Umuhoza Marie Michelle uvugira uru rwego yabibwira Ijwi rya Amerika.
Yego, nibyo ibikorwa by'iperereza byaratangiye.
Ubundi si ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza?
Ati na cyangwa kidasaba iperereza kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze, iperereza ni ngombwa. Ushobora gukora mu bikabera mu muhanda, ariko mu muhanda nta mugenza cyaho hari uri tayari guhita akora iperereza. Niyo yaba hari ubwo nawe yafatwa mu rwego rw'umutanga wo hamwe.
Ubwo ni icyaha akurikiranyweho?
Ni ugukubita no gukomeretsa.
Icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye?
Icyo cyaha uraza kugisanga mu ngingo y'ijana na 21 igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Igihano ni hagati y'imyaka 3 kugera kuri 5.
Nyuma y'amasaha iki gikorwa kibaye haje kugaragara ubutumwa bwanyujijwe kuri Twitter n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye. Ubwo butumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje kubyabaye, ntabwo byari bikwiye kuri njye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa Leta. Namaze gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubunzi sanjye. Muvugizi wa RIBU avuga ko gusaba imbabazi bidakura gukurikirana icyaha.
Gusaba imbabazi ni kimwe, amubabare ashobora kutamusaba indishyi z'akababaro, ariko ibikorwa by'ikurikirana cyaha ntabyo imbabazi zibikoraho.
Kuri uyu wa kabiri kandi, ikigo ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana yahuye na Madamu Oliva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Oliva ari mu kazi ke. Urwego rw'ubugenzacyaha RIBU ruvuga ko iki cyaha kiramutse kihamye uyu muyobozi yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 5. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi. Ishyirahamwe ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada, ASE Genocide Canada, ryamiriza ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze. Imaze iminsi bikorwa n'umugwi Sever ushejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi mu rwandiko ryashize ahabona. Iryo shyirahamwe ry'Abarundi ribona ko uwo mugwi uhengamye kuko uvuga ko werekana ibisigarira by'abahutu bishwe mu mwaka w'1972 gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka mu mwaka w'1993. Aba Barundi basaba Leta kwitondera icyo gikorwa kugira ntigicanishemo abanyagihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru adufitiye ibindi kuri inkuru.
Igikorwa cy'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ni kivugwa ko rumwe ishami gishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi, ASE Genocide, rikorera mu gihugu cya Canada, ririyamiriza ibikorwa by'uwo mugwi. Ni mu gihe uwo mugwi umaze iminsi wegeranya ibinogo rusange biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cyagiye kiracamwo. Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga wa ASE Genocide Canada, arenegura ko uwo mugwi Sever uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusange habe n'abantu bishwe mu mwaka w'1972 gusa. Umwaka Sever uvuga ko hishwemwo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu. Nkurunziza ati Sever ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari byo.
Nk'akarorero mu gice cya Karuzi aho mu mpera zo ku kwezi kwa mbere kwa 2020 babubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututswe avugwamo na cane cane mu ntara zo hagati mu gihugu eka Karuzi, Gitega, Muramvya n'ahandi hose acanona mvuza kuru hakuru tutibagiye za Ruyigi, Kayanza, ikorone nk'igihugu cyose. Akaba ari cyo gituma rero twitwahakanye yuko Sever ibandanya ibesha amakungu, ibesha n'Abarundi, ivuga yuko iriko irerekana ahambwe Abarundi bishwe mu 1972. Ikabicisha mu kuzimanganya ikintu cyose cerekana ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi. Ibyo rero twebwe tukaca tubidoma ku rutoki tukabinegura twivuye inyuma kubera aho kunywanisha Abarundi nk'uko bivugwa bizimiza ukuri.
Mu mpera z'ukwezi guheze Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi Sever yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo c'ibyo baranguye mu mwaka uheze w'2019.
Umugwi Sever umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri c'abantu bashika 142,000 n'abantu 505 bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. ico gitegire dushikirije nabantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke karitie ivyo bitegiri bikaba byavuye mu byabituye umugwi ku bushake bwabo gusa hariho rero nabandi benshi batararonka karyo ko gushikiriza ivyabo
abagize ase genocide Canada bagwiriyemo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi 1993 babona ko uwo mugwi severe ufise intumbero za politike cyane cyane muri iyi minsi yegereje amatora bibaza igituma atabinogo byahambwemo abatutsi biraboneka
severe hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza ko amatora yo muri 2022 yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza bya CNDD kubera umwe wese yarahira uwamugabiye je tumi cyambere dusaba nuko iyo seve ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko agiyeho wigenga
ndayicariye arongoye uwo mugwi severe wewe siko abibona
mu mezi ari imbere severe zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura baremerewe ukuri kofasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga
si ase genocide gusa rivuze ko ibikorwa bya severe birimo amahinyo kuko n'abatavuga rwe na leta canke amashami yigenga co kimwe no mugwi wa ONU ujeje wagateka kazi na muntu bari bamaze kubivuga ndayiceriye arongo yo mugwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 avuga ko abawagireza guhengama arabashaka kuwandika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise ku Burundi kamenyekana abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ari nayo ntego yo mugwi severe washizweho mu mwaka w'ibihumbi 2014 uwo ujeje gutohoza ku mahano yashikiye Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008 yamara abatabemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoworohera bye Clavenio Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
atijwe d'America Washington DC mu Burundi mu gihe isi beginzigeri maze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika buseruko ni hembe rya Afrika leta ya Burundi itangaza ko umuti nyamukuru yiteguriye gukoresha ziramutse ziteye Burundi ari ukuzinoba no kuzifungura mushikiranganje je rw'uburinyi n'ubworozi de Guide Rurema asigura ko no muri kahise ari uwo muti abategetsi n'abarundi bakoresheje mu kuzituza roje buri kaneza araduha ibindi
Kuva Burundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganje w'uburinzi n'ubworozi Deogide Rurema ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami Mwezi Gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cyane cyane mu kingira imbibe z'u Burundi no kugwanya bakavamahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'1952 n'igihumbi kimwe n'1998 ubwa kabiri hari kuri Repubulika ya Kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1986 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nkwateje imbere igihugu hagati y'igihumbi kimwe n'1976 n'igihumbi kimwe n'1987 ku ntwaro yabagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura n'uwo bategetsi niwo muti bategekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'u Burundi Deogide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yabitangaje mu kiganiro yahamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri kubo baba batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana Rurema arabasigurira akanabamara n'amakuru
twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfeko wasanga indani hari mu muceri twaravyihereza kabisa urumba rero naho izo nzige zatera ku mwezi gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungu naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura kugira ngo murumva nk'aha kujya muri Congo aho babonye ibikogoshi ntibabiheba twogira ico gisida zigashika izo bazaje zose twozifungura
umushinganje urema namenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika
ushiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mushikiranganje nabo dufashanya mu iterambere n'amashirahamwe akora cyane mu gisata uburimyi gushiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare gushiraho integuro yo gukinga ikiza nikidushikire giturumbuka gutunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze gutegwa n'ibyo biza by'inzige gushiraho ubuhinga bwo gutumatuma nako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu guhimiriza abene gihugu ku bikorwa byo kugwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ry'ibitegwa bifasha kugwanya indwara z'ibitegwa nk'igitegwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika gushigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kugwanya izo nzige
kuva mu mpera z'umwaka 2019 inzige zateye ibihugu vya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu vya kw'isi bitari bike ubwa mbere zatanguye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza kugera mu mwaka w'2025 Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eroje tukiraha mu Burundi ariko witwa Faustin Kumana avuga ko ari umuhanga wigenga mu byerekeye ubutunzi yatangije ku munsi wa kabiri gahunda y'igihugu yise Kira Burundi avuga ko iyi gahunda igenewe gusubiza Burundi mu nzira ni mu gihe hari bamwe bibaza ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu Burundi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2020 yaganiriye mu kanya n'ijwi rya Amerika ku bijyanye n'iyo gahunda atangira avuga ku byerekeye iyo gahunda n'icyatumye ayitangiza yavuganye na mugenzi wanjye ndi kuri kumwe muri studio Fidele bwaganiriye
uwo mugambi twawumvire kubera turazi ibihe by'ubuyitiyemwo hanyuma ibyami mwanye politike mu migambi kuva na kera hakabura ingene hasokoroka ibyiyumviro bishasha byo abarundi bohurirako nk'ibya polido sosiyete bidakunze kuboneka twica turavuga tuti rero reka duterere twandike polido sosiyete umugambi egzampli ideyal twe tubone tuti ugiye mu ngiro igihugu cy'u Burundi shoko bari cyada ku iterambere kikabwira umurindi n'ibindi bihugu rero mugambi witwa Kira Burundi ni ukuvuga initiative Burundi yemeje apurura nubwo Kira Burundi hanyuma mu bisanzwe ni igitabo cy'impapuro 160 anashaka mugabo turashize ukuntu tugishyira mu iryungane rimwe umuntu agatabyumva ni ukuvuga rero ni izamura ry'ubutunzi bw'igihugu no kurwanya ubukene bihagaze mu gufatana mu nda kw'abarundi intwaro ibereye uburongozi bukomeye buryo buja kandi bushobora guhindura abarundi bishimikije ingingo nziza zifatwa mu bijyanye n'ubutunzi turazi kamere ubutunzi kamere igihugu gifise kugira tubone igihugu giteye imbere kandi gitekanye n'ibindi umurundi wese ashobora kwiyumvamwo neza rero kubera mu birimo byinshi turagaruka kuri kahise k'uburongozi muri kahise bwagenze n'ingaruka z'ubutunzi tukerekana ibintu 12 byo bamwe mbe rwa ko fondasiyo ukirekana imigambi yo gimbere by'ubutunzi na plan de relance nyine byo genda ninge ni gihugu cyo bagifacate imbere batero tubona bitigeza gusaba guhindura ingendo kw'abarundi cyane tuvuga yuko dovili kiba twayitse kwa rizimuruka duhinduke tukize Burundi mu butandukane bwacu nk'amabara y'umuntu w'amazi nka projet societe arc-en-ciel.
Uwo mugambi w'igihugu musohoye mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2020. Mwamufise intumbero ya politike, mwamufise imigambi yo kwitoza muri amatora?
Ya nta ntumbero twiye turafata kuko tuvuga tuti reka dushyire umugambi aho gutuma abantu bashobora kugira deba, abantu bagiye deba bagire abanyakitwa sokombe by'ingiro byabo dufashe kw'izindi bishasha biba birasokoroka tuve muri bya vyiyumviro mingo mu kuryana no gutukana no gushihana bidusubiza inyuma mingo biduteye isoni tuje kuvyumvira vya vision abantu baza turabe kuri turabe igihugu iyo kiriko kirabyine twogisana ugwaruka rumwe kazoza kiza tuve muri bwa buntu buto buto nicyo twashatse gutera na ivyo byo kwitoza hageze tubona ko bikeneye kugira Abarundi mugabo igihambaye ubutwe n'ikivyumviro bisokoroka bisokoroka rero gutera ibihugu kirabo guterera uri mu matora cyangwa utayarimwo kose byumvira birasokoroka abantu bakabyumva twagituye Abarundi bose catubitura cyane cyane ugwaruka bikeneye kazoza keza n'uburongozi buzova mu matora mu 2020 kugira tubushigikize ibyiyumviro nabwo nyine kugira bwabo bikeneye.
Aho kubavuga ko hari ivyumviro vyiza vyamye vyarashikijwe kuva kera, bakavuga ko kumbure abategetsi batigeze babishyira mu bikorwa naho baba bazi ko ivyo vyumviro bifadika, nikiye cizere mufise ko abategetsi bazova muri amatora bazobikurikiza?
Ubuje ndabona ko ari bishasha bane ivyumviro bisohoka ku muntu avuga kamwe kariya na kamwe hariya hanyu cyo kimwe n'ikintu gisohoka nka pande sosiyete ko n'ubundi n'abanyapolitiki bari bategeza kwereka iyo migambi na sosiyete twese maro tubushigikira tuvuga tubonana n'abantu gushika turabe niyo ntiyari nshobora kugira kuko n'ubundi nzira gusa gusubira uwo munsi n'abafata ingingo mbwatwizera yuko bizohinduka urabona yuko twawusohoye mu matora nyine nuko tubona ko mu matora ariho n'ivyumviro bya bamwe n'abandi bigira bikokorope angaje na badofata atitwabwiye tuti burya rero kuri iki twe biva tubona coviki hari n'abandi twatumerirwa bashobora no gushabimbira kumbure kubikora.
Murakoze, turabashimiye. Yari Faustin Ndikumana yatanguje umugambi w'igihugu yise Kira Burundi ko aganira n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye kuri iki kiganiro.
Murakoze.
Kanya gato turasezerana ku makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Yamara imbere yaho rero kandi dusubiye tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Ubanza kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump unama nkenguzamateka ya Amerika ku birego vyashikijwe n'inama nshingamateka vy'uko yakoresheje nabi amafaranga amabanga murantunga yiwe kunyunguza politike bwite no kuba yabereye intambamye imirimo y'inama nshingamateka. Rurangira uno musi kwa gatatu itezwe ko ibirego yagirizwa bihandagurwa n'inama nkenguzamateka. Itezwe ko abagize inama nkenguzamateka bakorana masaha y'inyuma y'umutaga kugira abafata ingingo inyuma y'urubanza rwari rumaze indwi zibiri.
Ikompanyi y'indege ya Qatar Airways irifuza kugura imigabane muri RwandAir mu rwego rwo kwagura ingendo ikorera mu bindi bihugu ni nyuma y'uko hari ikirere yabujijwe kunyuzamo indege zayo.
Perezida w'igihugu ca Malawi Pierre Mutharika yategetse abashingwamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere y'uko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze bifutwa hagatunganywa ayandi matora iyo nkuru itangajwe n'umuvugizi wa Perezida Mutharika Mgeme Kalilani uno munsi kwa gatatu. Ingingo sentare yafashe ku munsi wa mbere ibaye iya kabiri gusa mu karere ka Afrika y'ugufuta ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma y'uko ingingo ngiyifashwe mu gihugu ca Kenya hari mu mwaka w'2017. Amatora amashasha ategerezwa kuzoba mu minsi 150 muri Malawi.
Twababwiye kandi ko muri Afghanistan abanyamakuru binubira ko leta itaborohereza kubona amakuru.
Amakuru rero ni ibiganiro twari tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Aha niho bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro byahagarariwe na Edi Gwema. Kuri mikro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Temu Ishimwe.
Tubasezeye rero tubifuriza kugira ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.